Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe ku uyu munsi wa Mungu itariki 30 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Mundikije. Nuko mubimenyereye rero uyu mwanya w'ikiganiro muri sanga kwigenekerezo rya 26 y'ukwezi kw'indwi intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Michel Kafando yarashikirije inama mpuzamakungu ijeje umutekano icegeranyo cy'ukuntu ibintu byifashe muri icyo gihugu aranaheza araterakamu gasaba kwabigwa n'ikibazo cy'u Burundi bose batumirwa mu biganiro atawukumiriwe. Kafando yarongeye kandi araterakamu gasaba ko abategetsi mu ntara hamwe na makungu bakora ibishobotse byose kugira ngo hatunganywe ibiganiro bidakumira. Kafando yarateyakamu kandi gasaba ko amasezerano yarusha yoguma ariyo nkingi y'amahoro hagati y'Abarundi. Leta y'u Burundi yarashimye muri rusangi ivyashikirijwe intumwa idasanzwe ya ONU Michel Kafando kandi ivuga kwishigikiye ibiganiro ihuza Abarundi bose ariko ikavuga kwitazo kwicarana n'Abarundi baronderwa n'ubutungane. Leta y'u Burundi ivuga ko ahubwo ibihugu bicumbikiye abo Barundi bikwiye kubahagarika maze bikabashikiriza ubutungane bw'u Burundi. Ikibazo cy'abuja mu biganiro rero vyimirije ni ikibazo rero gishobora kuba ingorabahizi. Mbega ku bwanyu abantu bagirizwa uruhara mu igerageza ryo gutembagaza utetsi hamwe n'ubwicanyi bwabaye kuva mu mwaka wa 2015 barakwiye kuja muri ivyo biganiro. Amahoro arashobora gusubira gusasagara mu Burundi Abarundi bose badasubiye kwicara hamwe. Kuri ibi bibazo rero byose uyu munsi twatumiye Frederic bamvuga inyumvira bigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba muri iki gihe ariwe mukuru mugambwe Sabanya Frodebu amwiriwe neza Frederic bamvuga inyumvira.
Niyo neza bakomeje.
Murakomeye?
Ego tura.
Ego me turi kumwe kandi na Abel Gashati umukuru mugambwe Ipona amwiriwe neza mushya na Abel Gashati.
Neza Fredi
murakomeye?
Turakomeye.
Ego me twari twifuje kandi ko n'umushyira na Charles Nditije umukuru na ni senaride yo bari ngari ko nibaza ko ari mu rugendo mu gihe cy'u Faransa ntitwashoye kumubona nkuko twari twavyumvikanye ariko reka rero turi kumwe na bashyira ntahe babiri kubagire ico batubwiye kuri ibyo bibazo byose ku bibazo twabajije umushyira ntahe Abel Gashati abakwiye kuzoja muri ivyo biganiro ni bande hari kibazo ki abarundi batumvikana ko gushika ubu aboja mu biganiro mbega abantu bagirizwa uruhara muri kudeta n'ubwicanyi bwabaye kuva mu 2015 barakwiye gutumirwa muri ivyo biganiro vyemirije yarusha bizorangurwa n'umu ihagarikwe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu ca Tanzania.
Murakoze cyane twebwe mu muganga badasigana itona twarabishikirije. Ubwa mbere nuko ibiganiro bivuga ari ubwa mbere bibaye kuko tubimaze nk'iminsi tumaze kuja Arusha inshuro zirenga inshuro zine twakigwa na Benjamin Mkapa n'abamufasha muri ivyo biganiro. Rero ibiganiro twavuga ko byari byahagaze gatoya umugabo ibiganiro bigeze ku ntambwe ishimishije kuko twarashikirije impande zose aho duhagaze ku bibazo bari batubajije aho twagiye tuja Arusha. Abitaye ibiganiro ariko twumva ko ari babandi twebwe mu mugambwe wadasiga mifano cyane cyane n'umugambwe ushyira imbere ibibahirizwa ry'amategeko ushyira imbere ubutungane. Nama nabivuze umugambwe wadasiga mifano abitaye ibiganiro n'abo Barundi bose bafise ivyo biga muri politike cyane cyane abarongoye imigambwe abaserukira amashengero amadini na leta hamwe n'abarundi bahungiye hanze ariko kandi rero ku bijyanye nabo bakurikiranwa n'ubutungane bagiye muri iyo kudeta tuvuga umuganga badasigana ipfona tuvuga tuti abakurikiranwa n'ubutungane ni amateka y'igihugu igihugu cy'u Burundi n'igihugu cyikukiye bobanza bakishura imbere ibyaha bakoze nta ntibibabi n'ibyaha kuko ubutungane bubikurikirana bushobora kukweza cyane ugasanga koko urafite gukurikirana. Naho tuvuga tuti mu mwanga wadasiya metona abo bakurikiranwa n'ubutungane boheza bakishura imbere y'ubutungane hama bakezwa abatera nabo bagaheza bagakurikiranwa nkuko hari nabandi bagiye muri yo kudeta bari mu gihugu kandi bari ko barishura ku byaha bakoze urumva rero bagiye bagafasha uwo muntu ko yagize imana akaba ari mu makungu agacika akaba nabandi bari mu gihugu bafashe bari ko bari mu busa butandukanye urumva ko barakarenganya
hariho umuntu yanahe beregashatsi hariho abantu bavuga ko amahoro adashobora kuboneka ikabiganiro nyakuri bidashobora kuba abo bose abarundi bose batabigiyemo nabo nyene bavuga ko bagirizwa ibyaha aho muhavuga kwiki
mu Burundi nibaza ko amahoro ubwa mbere novuga ko uno munsi ndetse na kafando yarabishikirije yuko mu Burundi hari amahoro amahoro rero nibaza yuko nimba yoboneka kubera abagize kudeta kubera abakoze ibyaha abagombye kudeta mu Burundi turazizi kandi nibaza ko hadarabaye hari ikunda naho yanga rero ngaho muri icyo gihe twavuga tuti nimba umuntu azogira icyaha mu gihugu amahoro azaboneka kubera habaye icyaha cyane n'urumva nta gihugu tuzadufise na tuvuga tuti amahoro mu Burundi uno munsi twavuga twakwemeza neza niho turi ahandi ko ndababwira ndi hagati mu gihugu sindi Bujumbura mvuye kuraba adasigana muri zone rya Rusera muri komine Murambi amahoro mu Burundi arahari nibyo hariho inkozi z'ibibi baratera amagrenade abategera abantu kandi sivyo uno munsi gusa amahoro mu Burundi rero ntazozanwa n'uko abo bagiye muri kudeta bitavye ibiganiro iyo tugiye Arusha duhura n'abandi banyapolitike abarongoye imigambwe abahunze igihugu kuri 2020 mugabo akabutungane bakurikirana
ega
nibaza ko rero abo bantu bicaranye bakavugana cyane cyane bakavugana kuri kazoza h'igihugu ku bijyanye n'amatora y'2020 nankeka nibaza ko igihugu cyokogorora
reka nicyo kibazo tukibaze umushyana na Federic bamvuga inyumvira icyo kibazo cy'uko abarundi bose botumirwa mu iganiro harimo n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mwebwe mu kivuga kwijya
yewe erazi azi uko turamaze no kubivugana katari gake ndamaze no amuradiyo menshi atari gake agaciro k'amahoro na dushaka iki mu Burundi iyo bavuze bati abantu bakoze ibyaha nibaze bumvirizwe ari ibyaha bya politike n'ibindi byaha by'ubundi bwoko mugabo je narabonye yuko mwaka w'ibihumbi bibiri turimo turagira amasezerano aba bantu bari bafashe ibigwanisho barabahamagaye ni ukuvuga sene byose biri ku butegetsi uyu munsi ari babahamagaye ati nimuze namwe mwitabe ibiganiro kandi icyo gihe uyu muperezida hari ubu bari baramuciriye urubanza rwo gupfa kandi yavuga ati nanje muri sentare yo mu ishyamba twaraciriye urubanza rwo gupfa Buyoya Buyoya n'abanciriye rwo gupfa urumva iyo ubwo butungane tuzi imbere bumeze mu Burundi uri n'ibibazo hageze yuko bavuga bati mbega nimuze muganire ngo banaka ntitubashaka bivugwa nande bivugwa n'iyo leta iyo leta nayo mu bisanzwe twavuga ko mu rundi ruhande abandi bantu bagwana bakeneye kwicara hariya abandi bakicara sibora kavuga ngo uyu naka ntaje nkuko abandi bo mu rundi ruhande bavuga bati ntagire wo muri leta ameze uko haja wumva muri icyo gihe twokwama muri soko kwemeruzi mbega bitwaye iki yuko abantu ati reka tuvuge icyo dushaka gushikako abantu bose abarundi bose umuntu afite ijambo naze tumwumvirije hanyuma muri ibyo biganiro yinjire amahoro mu gihugu cy'u Burundi arame kuki kiriya gihe batavuze bati wowe ko waciriwe ubwo gupfa ntuzi ko bamwereka nk'umukuru w'igihugu kandi yaraciriwe ubwo gupfa byose ni ibintu bitana yuko
ariko mushaki
cyabaro ni dushaki iki twaba dushaka amahoro tubiza kwemera agaciro ka
mushaka na Federic
bamwumvise bavuze ngo abagize ngo kudeta nawe umuganirira akubwira ati cyo twagize kudeta umukuru w'ibyo aramaze guca ku bibyo bashingiye ubwo natwe akamaro kacu ni kubahiriza ibyo bashingiye ndako umukuru w'igihugu ari umuntu umwe yaca kuri ibyo bashingiye ku mamashi turi ingabo z'igihugu
mushaka na Federic bamvuga inyumvira
sentare iri hagati na hagati
hari abarundi benshi Harabarundi benshi bavuga ko ivyo arivyo vyatumye mu Burundi hama hadutse indyane n'ingwano bidahera kudahana arico kintu kibi abo bo mubabwiri.
Muri ico gihe rero niho hariho kijya kintu cya ijya rwego rujejwe ibintu byo kurimo kurekuriranira. Ariko ari kugira ngo turondere amahoro tubwiza guca muri izo nzira ni kuki ejo twaciye muri izo nzira ubundi waracyabwa ngo ntituce muri izo nzira uwo munsi niwe agomba kubiheza yishimye ikijiji reka tubanze tuzane amahoro aboneke hama duheze tuheze tubihere ku ntango byazana yose hama dutore inyishu nyayo twumvirizanye tutanira ikigongo ngo tuganire umugabo uyu munsi kiragira ko nakavuga ngo jya uyu munsi ndamwigijeyo nshaka wowe wishimye ikijiji urinde wewe
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Vital mwiriwe neza Vital matumba muri hehe
ndimukaya
evuga cyane marafite ikibazo marafite cyumviro turi ko tuvuga cyane ku byerekeye ikibazo cyabo tugumirwa mu biganiro hariho bavuga ko abagirizwa uruhara muri kudeta canke mu bwicanyi badakwiye gutemirwa muri ivyo biganiro vyimirije yarusha duga ku ijambo Vitala ufise akanya gatoyi cane gose ubaze ikibazo canke icyumviro ugitange unyarutse
icyo mbona berekeje ubuganiro
duga ku ijambo twa mukanya nutabandanya turayijambo abandi bantu bazi ikibazo canke ugire icyo uvuze kuri ico kibazo
nina gomba guterera ufite kibazo cyo murapfuka yoe kwa sore kwa pango abantu bahagize abantu bashaka gusembaga gutegeka ingo ngo barasubire mu biganiro cyangwa nabidakuriye kubera aho cyara no muno yatako kandi abatutse je era yuko uja bishika hari kuba nk'abantu benshi go abantu nabo ni bwo ni twashaka ari batubwi bitangira mu abantu nyine bakwiye afite saba yageza gushikiriza mu rekizi ho
murakoze Vitale kucimvira mushikirije mukanya turasaba abashinga ntacyo kumwe bagire ico bakivuze ko ari karika reka duhe ni jambo Noa niriwe neza
niriwe cyane
muri hehe Noa
kiri mu ntara ya Cankuzo
izina ry'ikirundi rinde
Ruhomwa
yego me duga ku ijambo
je cyo nagomba kubashikiriza ari kubijyanye n'ibizo bigaye n'ibiganiro akaba n'ibijyanye n'ibyo byo guhinanga ibwirizwa shingiro turiko turiheza ku bijyanye n'ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro hari ibintu usanga byarataye igihe bigeze kuvuga ngo ibiringo umuntu akwiye gutwara
uyu munsi turiko tuvuga cyane cyane abatumirwa mu biganiro ibwirizwa shingiro tubivuga kundi munsi tubatera kamo nitwashira
icyo kibazo cyo ku bijyanye n'ibiganiro
yego
tubonye ndabye ukuntu abantu bagombye gusebaga gutegeza ukuntu bifashe imyifato bifashe mu gihe bategura kudeta tukaraba ugwaruka bahamagariye kujya mu mabarabara bagaturira abantu bagatuma abantu abarundi benshi bahunga bagakwiza ibihuha byinshi abarundi bagahunga ariho bari badakwiye gutumirwa kuko turaze imyifato bifashe imyifato itabereye ubwo bakwiye kuza bakitaba ubutungane abera bakera hamagacyo batumirwa mu biganiro mugabo bamaze gukirirwa urubanza hakagira abera n'abazoba bagiye n'ibyaha kuko ntibakoze ibyaha bose
murakoze nawe reka duhe ijambo umushyira ntahe ya bere gashati agira icyo avuze ko bishikirijwe na Vitale na Noa mukanya gato musa nawe bamaze kuvuga aho muhagaze
murakoze abo bashikirije ivyumviro bwa mbere baramuca hama ivyumviro bashikirije mwumvise ko ari byumviro nanjye niko ndabibona kuko burya umushinga ntahe Frederic bamvuga yumvira zavuze ati nabandi baritaje ibiganiro twebwe mu mugambi w'abadasigana itona tuvuga tuti ibiganiro ni bibiza bihuza abarundi bose kandi ni byiza ariko kandi ibintu by'amakuru deta mu gihugu turabizi cyane cyane kudataba akagwigatari karayitegura mugabo izagiye bikurikira mu Burundi ntibaheza ngo basubire kubikontrola wamenye ngo ibintu n'ibintu bigenda naho tuvuga tuti ni ukuri babyumve ibihe z'ibiganiro bijyanye n'aba bari bari ku butegetsi igihe batari bwashyike ku butegetsi bari mu ishyamba biratandukanye n'ibihe turimo uno munsi uno munsi nta migwi iboneka iri mu ishyamba iri kurwana hagati y'abasirikare b'igihugu na n'iyo migwi ariko ikiriya gihe warabona yuko igihugu warabona ko cyari cyahagaze nimba abari barongoye igihugu icyo gihe bavuga ati abantu baganire nk'uko hari impande zibiri zishamiranye rero tukavuga tuti ikindi bye nama mvuga mbega uno munsi bamwe mu bagiye muri kudeta baragiye Arusha kuganira mu banyapolitiki hari General Sinyo Ndayirukiye n'abandi basirikare bakuru bakuru bari mu busho bariko bayishura ku byaha mbega abo nabo twaca tubakoze iki yani baza rero muri bene ibi biganiro navuze ko byamaze gutangura ndetse bigeza ku ntambwe ishimishije kumbure ibibazo bene ibi inya ni ibibazo twovugana twovugana twumvikana nk'abanyapolitike impande zose zigatanga aho zihagaze maze tubyumvikanye bikagenda neza ubu rero ibihe bya politike mu Burundi ubunya na kafanda bavuze ko mu Burundi hari amahoro kandi yaboneka nta migwi iboneka bariko barabafana mu ishyamba bugarama bategera abantu cyangwa bagira iki tubona ubu cyane cyane tuduhanze mu kwitegurira amatora y'2020 narabwiye ubu twebwe ubuje mvuye mu Rusera mu Nyamabanga ntahegazwa umugambwe ari muri komine Songa mu ntara ya Bururi visi perezida w'umuganga yitoma ari mu Cibitoke ni ukuvuga ntushaka gutunganya inama bene izo z'umugambwe atamahoro ahari naharipfo kumvikana kumbure abo bagiye muri kudeta kikazoba ikibazo kizovuganwa n'abanyapolitiki mugambe bavuye ngo ibiganiro bizoba ngo ari uko abo bagiye muri kudeta ngo baje tukavugana tukabyumvikana bikenewe ko
umbere tukumvikana ko baza bikaba ibintu tuvuganye. Reka duhe ijambo umushanahe bamvuga inyumvirano nyene agira ico avuze kubyashikirijwe na Vitale na Noah ikayongere agira ico avuze kuvyo muvuze ko hariho abagirizwa uruhara muri kudeta bari mu bihano muri iki gihe mu Burundi bapfunzwe duga ku ijambo umushana.
Yegewe.
Ego.
Ikajewe ko na nyemvuga niko mvuga. Ubwa mbere hariho ikintu bita kwagirizwa icyaha. Kwagirizwa icyaha, iyo umuntu ataragira icyaha, nta muntu akuvuga ngo wagize icyaha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mbega wagirizwa icyaha hoho. Ninde ariko araca urwo rubanza. Nakubariye abo bantu, Cyrille Ndayirukiye mbana ndamwumviriza, aravuga ati jewe. Nari mbonye ubutegetsi bumeze ku nuko nuko maze kubona ko bumeze ku nuko nuko nafashe ingingo yuko twuhagarika kugira ngo tuzane tugarukane ibwirizwa nshingiro ko byari igiye gutembagara none umukuru w'igihugu urimo aracira hakubiri n'amategeko mwaba mushaka bigendere erega ibyo byose nabariye ni hamwe tworonka uwisentare atari i Burundi atayihengamiye iyo kiri ubanza abo nkuru nziza igaciro ubanza bagirizwa ibyo kujya n'indi yotsinda ariko urumva nababariye ni ndaturondera amahoro turondera amahoro turumvirizanya n'ibyo n'ibibazo ku meza hano tukabihara tukaraba ikibere ku meza y'abarundi ubundi hona turimo turaja hehe uyu munsi turimo turaja heza gacha tavuga ngo hari amahoro rega ni amahoro ayo yita amahoro iyo yumva ko hari amahoro nkumve ariko amahoro ari hehe iwacu muri Frodebu ejo bundi barafashe ugwaruka abantu bamukanye mu ndariya mu Ruzira baracumagura barica ibice barajyana gupfunga hari mukuru umurongozi wo mu Frodebu muri ya mpunzi nyamu Makamba bafashe babatwaye gupfunga ngo nakora n'imbonerakure hanyuma bwo muca mwita ngo n'amahoro ibi byindi by'umitorwa n'amahoro ibuka kuyabitana gushyira uca bita amahoro amahoro wewe uraje uramutse cyabita amahoro ko ubuguti ubundi ubira akamushikira ntacyo kutubwirizwa gutegera ko amahoro naya twese bafando baramuhaye raporo ati none abahunga bari mutekano bavuze bati hagarika ni ntihagire ibyononekara nakaraje ukivuga ngo hari amahoro
ku kibazo cy'uko hariho abo bafunzwe muri iki gihe mu kivuga kwiki ku kibazo cy'uko hariho abagirizwa uruhara muri kudeta bafunzwe
abagenzi bafungwa nanjye none bafunzwe na bene bo yabo bafunzwe na bene bo kandi baravuze bati twebwe cyo narakurikiye ibyo Firio yavuze ati none maze kubona ko tumaze kugera harya inkingi twari twicaye ko amasezerano yarusha ibindi bashingiye bimaze gutembagaza n'umukuru w'igihugu twe twavuga tuti uwo mukuru w'igihugu yatumukuru tugarukane izo nkingi zizana amahoro mu gihugu yari ihenze
tubibutse inshuti mwese kumwe ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Lionel mwiwe neza
amahoro cyane turabara mu kwije ku Ijwi rya Amerika
muramutse neza izina ry'ikirundi Lionel
Ndayizeye
muri Bujumbura
ego ndi Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo cy'umviro
cy'umviro yari nk'ihererano niko nubivuga je ndumwe mu ba jeune mu gwaruka aha i Bujumbura cy'ukuri nagira mbaze cyane cyane Frederic bamvuga imvira umuntu kuva nk'umuntu ndamuzi cyane muri Fodebu nagenda ngo bati ni kiki mwebwe nk'umugambwe Frodebu umugambwe wa kera umugambwe watsinze ama
muratwumva Lionela
alo
telefone ntiyari kwirakora musubiremo duga ku ijambo
yego nayo ndavuga ati nayo nagomba kubaza cyane cyane uwo nyakubahwa Frederic kumvira ati by'ukuri murabe ikintu cy'ukuri cyufasha igihugu mu minsi mike kandi mu gihe gito cyane mumenye iyo muri ko muraja ndabona neza yuko abanyepolitiki bo muri opposition uvuga radicale by'ukuri yari ibintu bimwe badahuriza ko kandi bafite vision imwe ngerageje kumviriza ama declaration y'umugambwe MSD ngerageje kumviriza n'ibyo bandi abanyepolitiki bo muri opposition
urafite umurongo utameze neza Lionel nibaza ko twoguhamagara mu kanya ukabandanya icyo kibazo uratwumva
cyenda kumva neza cyane sinzi ikibazo cyabaye
telefone yawe yari yagiye subiramo ugerageze n'ivyanka turasura tuvuma tugusubira kuguhamagara
ego sozera ariko ndavuga ati ikibazo nagomba kubaza umushinga nkahenya kubahwa Frederic Nkundi Frederic bamvuga inyumvira ni kibazo cereke ya PSP igihugu mubona mwebwe hamwe
bon le turasubira kuguhamagara nibaza ko ico kibazo tutagitegeye neza kuko telefone yawe igumicika reka duhe ijambo wundi munywa nyuri radio Ijwi rya Amerika Evariste mwiriwe neza
mwiriwe ndabumva cyane
murafite ikibazo murafite cyumviro muri hehe
ndingai Bujumbura nashatse mbanze ndamutse uwo mutama numva mwatumiye na mwege nongera ndabaramutsa nongera ndabutsa n'abariko baratwumviriza bose
mwiriwe neza aduga ku ijambo ikibazo cy'umviro
cy'umviro sise mwana cyo tubashima cyane ibyo iyo ntumwa yawe ni idushikirije mu nama y'umutekano i Burundi hose twarumvise ibyo yashikirije twarabishimye cyane turavye ibyo yashikirije turaje kubyeke amasezerano yarusha bavuga yuko bashaka kuyasubiramo ngo bahinyanyure bisha dusanga ari hamwe boba bariko baragarukana ibintu by'injyane i Burundi turaje uyu mutaba mwacumiye ndamwe ntibamwemera cyane murabona abo baratuye bahunga barabomora baratigiye guca amavukiro abo barazi n'ibintu byerekeye ibyo amasezerano yarusha byiza shingiro nibyo igihugu cyubakiye ko gushikana y'isaha nabo bakwiye kuba bari mu gihugu cy'u Burundi ariko urabona barangajwe abo barabizi ko cyane ariko tugaca dutera nyine ahantu se ndi ko batera kamo barazi bumvikane bagondoze impande zose nk'uko nabo kafandi yabishikirije bati bahure baganire tubaye ko tworonka amahoro mu gihugu cyacu kubera turarushe imitima irarushe ntibareke guharanira ibiki byabo guharanira guharanira ubagwe kubonye barabe uko bari ariko barabe inyungu y'umunyagihugu ishobora ariko ayo masezerano yarusha cyaje bigashingira ubundi bwubakiye ko ariko bareke kuraba ibyabo ibyabo kubica byabo n'interano rero navuko hanyuma barabe baze barabe bicarane bumvikane cyane ko twoshya ku matora meza naro mu Rwanda kubera mu Rwanda gogo atabero zingani bari barimo icyo bumvikane bagikurikiza mbona ko yagiye amatora meza y'ukuri
Ego me moshyanahe beregashatsi abarundi bararushe nkuko Evariste ariko arabashikiriza ikintu mbona cokorwa nekiye muri iki gihe ndabona ko ico kibazo coco kisaniki tariko kiratora inyishu vuba mu majambo make cyane gose
cokorwa nkuko uwo mu nywanyi w'ije America ishikirije nuko nibyo abarundi bararushe kuko twebwe abanyapolitike turabaruhisha kaza tuvuga tuti ibi biganiro nabishikirije mu ntango umengo kubera ibyo kafambe yashikirije umengo ibiganiro niho ugiye gutangura umengo ntibyari bwigere biba nabamenyesheje ko tumaze inshuro zine zose tuganira tugishikira Arusha imigambo yose ishikiriza aho ihagaze duhurira Arusha kaza tuvuga tuti nibyo ko impande uko zimeze ziteranira bidashika si byiza mugabo kandi twebwe nk'umugambwe imbere cyona ushyira imbere iyoheza ry'amategeko ni ukuri tuza turibuka n'akahise Frederic bamuvuga inyumvira ni umushodevu w'indamunyu arazi ibijyanye na kudeta ingene bimeze twe turi mu gihugu ujya munsi ujya kudeta iba tarabyafite imbega bikava bigenda gute kandi cyane cyane kibabaje bigategurwa n'akagwi gatoyi mugabo ingaruka mbi ni abanyagihugu twe tukavuga tuti data wanjye icyo kibazo ni kije mu bindi bibazo twoganira mu byo twoganira mugabo ntitumfate ngo uyu muntu uko yagize kudeta kagira tembaga z'ubutegetsi nibyo harabaye ibibazo mu 2015 bamwe twese twavuga tuti ibintu ntibimeze neza mugabo harabaye sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro irahita irashikiriza aho ihagaze ku bijyanye n'ingene amatora yobandanye umugambo wa dosiye y'amatora rero sentare imaze kuvuga twaciye twemera iyo sentare kuko twemera amategeko kafande kindi ashikirije gikomeye ni ikijyanye cy'iwahirizo cy'amasezerano ya Arusha naho rero tumushyigikiye cyane kuko niyo yatumye muno munsi tugera aho tugeze tukumva yuko uwo mushinga nawe atanguye neza twamushyigikira mugabo abantu ntibasi bagenda ngo bategane imitego ngo banaka batage ngo ntitwitaba kandi tumaze iminsi twitaba
kandi nk'uko amakuru ariko yatangaza wabivuga nk'uko kandi umutegetsi yaserukira Uburundi muri muri ONU yabishyize ku murongo wiwe Twitter kafando ashobora kuba yaravuze ko aba bagizwa kudeta bagize kudeta batazotumirwa mu biganiro rika mushya nahe bamvuga inyumvira aca tangurira ngaho aca bandanya kandi no ku kudashikirijwe na Evariste ndabona telefone y'umushya nahe bamvuga inyumvira itariko irakora cyane gose umushya nahe aberega shati nkuko turiko turabivuga hariho amakuru ariko aratangazwa ikana n'amakuru yanditswe kuri Twitter y'umuserukiri Burundi muri ONU avuga ko kafando ashobora kuba yavuze ko ari mu biro by'umutetsi ko abarundi bagize kudeta batazotumirwa muri ibyo biganiro ayo makuru mwebwe muyavuga ko iki umushya nahe aberega shati
kuba icyo tuvuga kuri ibyo nivyo narakurikiye na audio y'ibyo yashikirije muri ya raporo muri kuri ya conseil national koko nivyo yaravuze yuko abanyapolitike bari mu buhungiro wo kwitaba ibiganiro mugabo ntiyigeze avuga ko abakurikiranwa n'ivyaha babyitaba twebwe mugabo badafika na itsana tuvuga tuti nimba koko hari abanyapolitike bava ko bakurikiranwa n'ivyaha yahagaho twacu cyo cyo kivuganwa twe tukavuga tuti ibyo kafando yavuze ere ya kafando yaje kubandanya aho ibigeze uno munsi tuvuga tuti twari tugeze ko hosohoka ku muri icyegeranyo cya nyuma kugira ngo tubabe nyine tuvuga fedo rute iyo dushikana mu matora y'2020 kafando rero aje kubandaniriza aho abandi bari bagejeje kuko nibaza ko ayo madeplacement twagize tuja Arusha ama abagize ibiro byo muhuza bazi bujumbura kuturaba nyiraza kwizo bakoze bisari mfaguso naho rero tutavuga ati kafando aje gusubiza ibindi ngute izavuga rero nyiraza kwizo byumvika
yego me mushana he bavuga imvira ku nkuko Evariste abivuze abarundi bararushe hoko guki muri iki gihe muce muvuga kandi mugire ico muvuze kuri ayo majambo ashobora ko yatangajwe na mushya ntaye kafando nkuko yabibwiye userukira Burundi muri yone
ico korwa cy'ikindi nico nyine navuze bose ndetse nabo muhuza bavuga ibyanire bidakumira no kuvuga abantu bose baje mufite jambo avuge mugabo ntantu afite ushaka kuvuga ngo naka ntaze kubera inyungu avuga ati aje iyo abavuga ibyanje reka abantu bose baze bavuge ibyo bucamanza n'icyo biga mugabo abantu bavuze twaronka amahoro ushaka amahoro ndo bituma bega umwira mwiruka igihe umugambwe sabana fodero wicigwa umukuru w'igihugu yari mukuru wa Frodiru bakica mukuru w'amashini y'amateka bakica no kuvuga barakuri bagacimutwa inzego z'igihugu Frodiru yagize iki ntiyagiye kuganira nabo kuko nta gaciro k'amahoro ntikabaho amahoro n'amahoro tubwiza kutegera yuko amahoro nta gaciro afise n'ikintu kidasanzwe tubwirizwa kwiheba kugira ngo by'ukuri abarundi bagire amahoro ibisigaye tuzobwira mu nyuma mbwa amahoro yabonetse
hari icyo muvuga ku majambo ashobora kuba yatangajwe na Kafando avuga ko abagize kudeta bagizwa kudeta batazotumirwa mu biganiro
ndo ntabyo numvise avuga kandi avuze namuheshe
hariho ibinyamakuru biko birabitangaza muri iki gihe kandi hariho na konti ya Twitter
ibyo binyamakuru jewe ndaba raporo yanditse yashikirije ntaraba n'ibyo yavuze niyumviye ibyo ntabwo yavuze nibyo binyamakuru iyo babikuye ntabuhazi jewe ndabyavuzwe
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejwe ry'Amerika risamiranya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Evariste Ndikumana muri we neza muri hehe Evariste Ndikumana
ngende bigombora
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku jambo
yego ndange kuri musaba kunire
murakumva duga ku jambo
kandi nakoze kumuha ku murongo
yego urakoze gushima
hamaze yese ndona agomba bandere ha ije nagomba ntanere amenye politiki y'abarundi kubera iyo umuntu agiye ku gihugu ni byiza yuko azarumvikana n'abandi nk'uko nyine turabona yuko abanyagihugu batoye turahaga kandi igihugu kiravye mu Burundi nta muntu ashobora gushikana n'imyaka wese bikwiye yuko kumvikana n'abandi ama ndetse bakagira n'ibabigeze ye ndabyo yuko ubunye naho bavuga yuko ngo botumira ingabo ani cyangwa bakabarisha icyo mbona kiba kiza ni uko umuntu wese afite hamwe yose ahantu akagifite kubera turumva yuko amakuru kuri radiyo ntizeruye akoresha ibintu kugira abantu bose bazi bumvikane niyo ntambwe y'uno munsi nta n'umwe bayishyize rero icyo bakiza niyo mpamvu abanyapolitiki bose bajye hano muri buri gihe bari bisigiye yuko bamwe bavuze ubukungu bw'ubukwe bareke kudadada bajye hamwe abanyagihugu turarushye kugira dusigasire mu mahoro kandi umuntu abyumve atanasubiye yishyura abyumva mu gihugu hose abagenda bashimye abashimye niyo ntwari Federike ndabe bumvikana n'abandi basangiye imigambi bareke kuko iyo mu gihe hatangiye kuba nabi byose bikabiba nabi kandi abo basumire bose ndabasaba ku migambi yabo ubuzi ntabwo yatangiye kuba nabi kubera imigambi imigambi yagiye irasambuka bigasindika imigambi tugira imigambi myiza amanategeko turi bato tugeze mu migambi tuvuga tujya mu migambi niwo umeze neza murakoze umugambi
murakoze niko na Evariste reka duhe n'ijambo kandi Leonard mwiriwe
neza
muri hehe Leonard
mwiriwe n'amahoro ni cyane
muri hehe ga Leonard
ni cyane cyane muri komine Musiri
izina ry'ikirundi
Bizimana
Leonard muduge ku ijambo kibazo cy'icyumviro
nashaka ngo kebura leta kwa bona PNU nziza
yuko yo jamuriganiro bagaganira bose atanu mwavuye nimo bakaranyo niho Burundi bwabukiye cyaje mu buryo abanyagihugu bagatekana neza atari ikingwano zaba mu Burundi nibyo Frederic yanyaravugije nibyo kwenayo ibyo bavuga abo muri itona ngo ntibaganire erega basa nuko bari muri leta bo nibareke baganire bose amaturabikizwamo yuko umunyagihugu yohamerera neza ndibuka muri denire jeko nari mfite imyaka itandatu nirwa turibuka kubera intambara yiwe nyene kandi nizo barahwere barahapfiriye reka yabiyo yavuga ati nimutse muganire nimworeka kuganira turatumire ko ubuzigacu ariko igihugu coja mu buryo hama baratumira nibe mandi nesenge eka ya Nkurunziza asaba mutora Nkurunziza mu nama nshingamateka umeze niyo batowe Burundi babarati intambara za turayisezera data ni ubutwa duteye amazi none ubu uko yanka ko baganira nibaganire bose hama turabe mugabo abandi nohanura nabo nyine bagisubire za kuteta babatumiye ntabyo kugaba ngo tugabure ngo amagabura nyama ngo wezwaho gusa niba bafate neza bateye amatora bayategure neza barirutse ko ibintu nayo kuma barabiruka ko wapi nibabareke mugabo bagize tudeka nibareke ngo nyakure ngo nibapfeho ngo nakipa ngo tutwale mu ngero ngo niwupfeho bumvikane ku bindi nibamureke hama Denire Brent azeho nika abisira abandi batwana ro mugambi wiwe nta na kimwe cyane abanza babisire mugabe uvuga ngo natumire nabatumire gendeka
ehome soze soze
ehome
ivyo wabi
ampara yagumisa bayiwe
ego ivyo vyo mu bihumbi bibiri wari wabivuze reka duhe ijambo rero umushaka nta yabere gashati yagira ica vuze kubishikirijwe na Leona hamwe na Ndikumana Evariste mu kanya gato
ego murakoze kwisha shikarizo nabo batumire ejo rya Amerika yaravuze neza ko barifuza ibiganiro kandi ni byiza natwe mu mugambi w'abasigana itona nibyo twifuza ndetse wa mbere yavuze n'imigambwe ingene yatatanye nibyo mu Burundi urabona ko imigambwe yose cyane cyane imigambwe yacu y'abasadura ya itona hagiye hari bamwe ibibazo bitewe cyane cyane na twebwe nyine indani mu migambwe twebwe rero mu mugambi w'abasigana itona naho muri none arjarushera mvuye ubunyene nahantu uyo matara y'2015 bari bajuragijwe ubu no munsi rero mu mugambi twashije imbere yo gusubira hamwe badasigana ico turiko turakora kugira ngo turake twopisha ubwanyu kama ibiganiro twe turabivuga turabishigikiye umugambi w'adasigana itona ni umugambwe wamye mshira imbere ibiganiro kama mugabo kandi ni umugambwe ushira imbere yubahirizwa ry'amategeko twebwe tukavuga tuti twebwe abanyapolitiki nitwogira imyenda muvano y'ugushaka gukumirana kugira ngo tugire ibiganiro bizadushikana ku matara y'2020 ariko kandi twabivugana navuga kandi ibiganiro turimo ni ibiganiro turimo si ibiganiro bigiye gutangura hariho ibibazo twashyikirijwe twishuye nicyo kibazo kijyanye rero n'abo bavuga ngo bagiye muri kudeta twumbure byoba mu byo twoganira mugabo abo bantu icyo numva bose bavuga ni uko bemeza yuko icyo kintu kijyanye na kudeta cyabaye kudeta rero mu gihugu cy'u Burundi yavuga ati muri 2020 harabaye amakudeta mugabo twaraganiriye umushinjacyaha Frederic yavuga inyumvira nibaza ko ibihe ntibisa aho tugeze uno munsi na kiriya gihe ntibisa rero turaba mbega ubu no munsi hari impande zibiri zishamiraniye hari abasirikare ba leta ariko bagwana n'abagwanyi hariya mbega ubu mu gihugu umuntu ntashaka kugenda abanyagihugu ntibaza ku mirimo baragenda ariko hari ikibazo cya politiki abantu bakivugana mugabo umuntu ntiyogira kudeta kugira ngo ace avuga ngo ngize kudeta ko yanse ntanegeza kuganira kugira ngo iyo kudeta yagomba kwishikana ku butegetsi ndabikura mu biganiro vuga kindi umutumire yavuze ni ibibava ngo itona iri muri leta twebwe mu muganga w'agasigana itona ntituri muri leta kuko nta majwi twaronse adutuma turonka abashikiranganji nta mushikiranganji n'umwe dufite muri leta icyo gasambere se mukuru kuduserukira ariho kubera amasezerano y'Arusha rero twebwe ntituri muri leta mugabo turemera ko ikigihugu cyacu cy'u Burundi kizakizwa n'ibiganiro mugabo ntituganire nawe wowe wese ushaka kukononera igihugu
kugira
intambara kugira kudeta
ijambo
ajya abo bantu turavuga tuti njoba mu byo twoganira hama tumaze kumvikana ko baza baheze baje mugabo ntibavuge ngo nibo batangura kujya imbere y'abandi
yego muri kaduhe ijambo mushyana Frederic bamvuga inyumvira gica avuze kitashikirijwe nandi kumana na Evariste ndi kumana na Evariste na Leonara basa n'abavuga rumwe mu majambo make cyane rwose mushyana he bamvuga inyumvira
kinomvise neza ikibazo ndahantu mugwama
nagira mu gihe cyo muvuze ku byashikirijwe na Evariste Ndikumana na Leonara basa n'abavuga ko abarundi bakwiye kuja hamwe bakumvikana ikaba kaja mu biganiro Leonara akaba yavuze ko
urumva nanjye nibyo nshigikiye ntushobora kwirukana onaka ndamushaka wewe mwirukana kandi uri mu makosa nawe urafite amakosa uri kuraca imanza ufite amakosa wowe reka kubera kuvuga ngo twundi leta reka jyewe nshakuganira n'akananaka wewe urinde kuko ibibazo biriho kandi ibibazo bihari ndashatse ntiyemere ko ibibazo bihari kuko ibibazo bihari tugomba kwicara tukabikorera umuti kuko abantu banabadusaba ibiganiro kuva kera bagashyiraho abahuza reka abahuza bakorere rero hanyuma haza tubwira bati twebwe turakeneye abanibaze ama dukuri zondora mu nzira nkuko turiko turagwamega turiko turatangura ibiganiro biriho kandi abashaka kuganira bariho kandi amaze gutanga kuganira bariho bakeneye ko umuhuza atubwira ati ubu rero mwese nimuze ngaha ndabakeneye kuko nibonye n'ijambo baguhaye akazi k'ubuhuza niwumviriza uruhande rumwe kuko leta n'urundi ruhande ruganira n'abandi n'urundi ruhande kiragira kuvuga ngo abareka nabo mbiriza gusumba abandi kuko bose babwirizwa kwicara nawe akavuga ati jewe uyu ndamwagiriza ibi na pijandi namwagiriza ibi hanyuma bagafashanya guca urubanza tugatera umuti wo kubaka igihugu cyacu ndashyigikiye bya bintu bavuga icyo nanjye kandi icyo nemera abantu ntibazi kurondera ibyicaro gukwiranira ibyo bakura muri ibyo biganiro ntibemere ko bakurayo amahoro y'abanyagihugu ibyo basambwa rero kandi bemere bati dusambwa ibi kandi turabyemera ibyo byicaro n'iby'abanyagihugu abanyagihugu bagire akamaro kabo bagire ibibanza byabo kuko twatumye agenda kuvuga iteka ryiwe n'amahoro yiwe ibyo ni ibibanza by'umunyagihugu nawe w'umunyepolitike unana kubera iki ndiko ndanana nshaka ko abantu twese tujya hamwe tuganire hanyuma ijambo ritsinde ingufu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard miriwe neza muzimye iradiyo ni muzimye iradiyo unanyene mwashaka kubandanya ikiganiro zimye iradiyo
yego
urafite ikibazo rero cyumviro
yego nagomba kubaza ikibazo bamvuga nyumvira hari ikintu bavuga ko ari nk'ikinyoma bama bavuga ngo ibiganiro bihuza abarundi kinyoma ko atari ibiganiro bihuza abarundi ni ibiganiro bihuza abanyepolitike b'abarundi kuko abarundi ubwabo abanyagihugu nta kibazo bafitanye nta mutumba uri kw'intambara avuga bati bagomba babahuze haboneka amahoro hanaha abaravuga yuko ahubwo bona bugayisha ukuri kuko kuva ibi bigitangura iyo bavuga ukuri ikibazo bafise ntibyari kugera aha iyo bavuga bati hariho imigambi iyi babona yuko kumbure badashobora gushika mu nzego bavuga ati aba bantu turabona yuko bitazoroha nyine natwe tujamo ngira ngo bagasigura neza icyo tuma nabo icyo bobafashamo mugabo jese nibaza yuko hariho umurundi w'ukuri umunyagihugu wabatwita abanyarucari baba bafitaniye ikibazo n'abandi kubera ibiganiro byagiye biraba murabizi yuko hariho amoko atahuza urege sinumva rero ibyo biganiro bavuga ngo bihuza abarundi aba aribo bashamiranye abari ahubwo bavuga ati abanyepolitike nibo badahuza kuko ngene batwara ngene bosabikanye mugabo akaba aricyo bagenda basigura mugabo akareka kutuvanga kuko twebwe ubwacu nta kibazo dufitaniye
murakoze Richard reka duhe ijambo Jean Ndayizeye icyo kibazo mushyira nahe bamvuga inyumvira aracishwa mu kanya turi kumwe na Jean Ndayizeye muriwe neza
mwateye ni mwaramutsaho ndi
muri hehe ga Jean Ndayizeye
muri Iowa leta zunze ubumwe za Amerika
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro
ndamukiriza batumire
barakumva duga ku ijambo
Ego me, jewe nashaka guhagarara ahanini ku kibazo cy'ibiganiro bamaze imyaka n'imyaka baharirira ko cyo muri Arusha. Ico kibazo ndumva ko kizanye ibibazo biremereye cyane gose. Ikibazo aho kiri ngiki, nta biganiro bikenewe kubera muri Arusha kubera ibiganiro byahereye mu Burundi, kuko byega Abarundi ubwabo mu Burundi nibo bazi ingorane bafise, ni nabo bafise ibibazo ubwabo, kandi uko babigiyemo byavuyemo mwarabyumvise. Rero kuri jewe nashaka mpanure abo bantu baguma bavanga ibiganiro muri Arusha, muri Arusha nta mushinga ntahe aca kuganirira mu rugo rw'uwundi mugabo mu gihe biba bitananiranye mu rugo rwiwe. Ibyo ntibibaho na gatoyi. Ku bijyanye n'abakeneye ngo kwita mu ibyo biganiro bavuga, nta muntu n'umwe yitwa ko ari umukiriminari akeneye kwicarana n'abantu bariko barabitwarira yuko bakoze ibara mu 2015. Ibyo ntibyigera bibaho na gatoyi. Hanyuma ikindi naco kubijyanye n'umutekano, jewe kuva mu 2015 maze kuja mu Burundi inshuro zitanu nkidegembya hirya no hirya, nta kintu na kimwe ndabona kinkorakora kumva z'umutekano muke. Nibareke kubesha Abarundi bibere ku kivi mu Burundi ngo umutekano ni muke, ngo biraca bigacika. Ese ku isi yose haba na muri Amerika wuguruye televiziyo cyangwa amakuru bavuga yuko ahantu kanaka habaye igitero, none icyo gitero cyo mu Burundi bavuga by'amagrenade by'abantu badafise icyo bakora birirwa batondera gutwara gatwe k'abantu bazira ubusa, nibyo bokwirirwa bangaza igihugu cy'u Burundi mu makungu. Mbe mu bindi bihugu ko birirwa baratera nko mu Burayi, mu Bufaransa, hehe na hehe bebo ko batabivuga, mugabo u Burundi ukaba ariko bwirirwa mu ndirimbo byacitse. Ibyo bintu nibareke kwirirwa baratesha umwanya abanyagihugu bibereho mu mutekano mu gihugu, kandi bahanure n'impunzi zahunze bareke kuzizirikira hariya ngo mu Burundi hamaho induru bazira ubusa. Cyari cyo nashaka gushikiriza. Murakoze.
Murakoze Jean Ndayizeye. Mugabo nuko mwavuze ko abagirizwa kudetara abakriminele muba muri Leta Zunze Amerika, murazi ko umuntu ataragirizwa eka ubutungane butaramukubita intahe mu gahanga aba akiri umwere gushikaho ubutungane buvyemeza. Aho ni Jean Ndayizeye. Nashaka rero tutangure duhe ijambo mushika ntahe bamvuga inyumvira, kuko niwe ahandi ni yabajijwe ikibazo, nibaza ko telefone yiwe ifite ikibazo ariko ari mu rugendo, nico gituma telefone iguma icikagurika. Ariko reka duhe n'ijambo Abel Abere gashatsi agira icyo avuze ku byashikirijwe n'abashinjanye babi Richard na Ndayizeye. Richard akaba avuga ko abanyapolitike ari ikibazo hagati y'abanyapolitike, kuko ngo bari bakwiye no kuvuga ukuri, kuko ngo cyari ikibazo cy'amajwi mu matora. Akaba rero na Jean Ndayizeye arangije avuga ko ivyo biganiro bidakenewe n'ikibazo cy'umutekano ari cyose, umutekano ari wose mu Burundi. Duga ku ijambo umushinjanye Abere gashatsi ku byashikirijwe n'abo bashinjanye babi.
Ego murakoze kwishikirijwe nabo batumiriye abashinganawe babiri. Nuko ubwa mbere navuga ko ibiganiro mu Burundi nibyo ni n'abanyapolitike, mugabo abanyapolitike ahanini baba baserukira abanyagihugu. Ngaho rero twakumva neza yuko ibiganiro by'abanyapolitike twebwe turongwa imigambwe tuba dufise abanyagihugu inyuma yacu. Ibiganiro rero burya abanyapolitike batumvikanye n'abanyagihugu birabashikira. Ariko icyo noshigikira ni uko twebwe abanyapolitike tworeka kuruhisha abanyagihugu, tukaganira cyane cyane turarisha ingene twotunganya amatora y'2020, kuko dusigaje imyaka ibiri. Rero ntituze ngango dutegane imitego, hama ikindi twobona ni uko ibihe byakahise n'uno munsi bidasa. Koko jewe ndemeza neza ko navuga ngo byose birera de, mugabo nokwemeza ko mu Burundi nta ngwano ihari n'ibyo twari duhitiyemo. Umunyagihugu, amasekitari yose y'igihugu, abafunksionere bose n'abanyagihugu buraca bakaja ku mirimo, hama bagataha amasanganya araba kandi birababace. Ngira ngo Leta ngaho rero yokora ibishoboka byose kugira ngo ishobore gucungera umutekano w'abanyagihugu. Rero aho navuga ko ibiganiro by'abanyapolitike mugabo n'abanyagihugu bica bibafasha, kuko ejo nitwumvishika kumvira kumvikana kuri federute izo dushikana ku matora y'umwaka 2020 n'abanyagihugu bazotora ko rero ibiganiro kwa kabiri avuga ati ibiganiro nabyo ntibikenewe kuko byose bimeze neza oya ibiganiro birakenewe kuko niraza ko n'amakarere n'amakungu yabijemo kukobera hari ibibazo mugabo kandi icyo ngaruka ko mvuga nuko abaganira kabora baramaze kuganira kuko tugeze ku ntambwe ishimishije kamane tuhabye tugaturugurura ku buryo abo bahagiriza bakurikiranwa n'ubutungane igihugu cyacu Burundi n'igihugu cikukiye twavuga tuti kudeta abagize kudeta twemera abagose muva bemera ngo nibaje mu biganiro nejo rero umuntu azoca atunganya kudeta hama ace ikunze atari igihugu yase ace avuga ngo biri biganiro n'ikindi igihugu cyacu Burundi kizaba kiriho kijya hehe aho rero niho hari ikibazo kudeta turayizi mu 1993 harayigize bica umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye burya abantu bagize ingorane n'abanyagihugu abanyagihugu inganda zaratikiye kuko abayitunganije nibahavuye baza gucungera umutekano w'abanyagihugu batari bazi nuko iyo kudeta iri
kurategurwa
umuganga wadafuye mu ifunga tuvuga tuti hasigwa imbere ubutungane kandi abo bantu ni si benshi nibasanga atakiye bakurikirana baheze baze baganire n'abandi hama habaye bari zirezire reka twebwe twamaze gutangura kuganira n'icyo kibazo kije mu byo tuganira hahise bitwaye
ndabona na telefone ye umushyana y'ibamvuga inyumvira ibandanya kugira ibibazo ko nkuko twabivuze ari mu rugendo ashobora kuba ari muri bya vyuma byunguruza abantu ibyo bita train niyoza ko turabandanya ku murondero ariko mu kanya ndabona dusigaje nk'iminota 10 twamubona arishura kuri ibibazo byabajijwe na Richard na Jean Daizeye ariko muri aka kanya turi kumwe kandi n'undi munywanyi Claude mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega Claude
mukirundo
akazina k'ikirundi
nduwayo
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni kibazo cyangwa igitekerezo baraza kunyishyura atumire
yego
kujya niyumvira ku byerekeye ibiganiro nimba ibyo biganiro biri ko biraba nk'uko byatumiwe n'umuhuza nibaza ko ibiganiro atabizokumira ibiganiro n'iby'abarundi bose atanumwe dukumira atabyo kuvuga ngo abagize kudeta jye nibaza ko uyu yaserukiye ni Albert Gashatsi nibaza ko abagize kudeta mu Burundi yaba hariho ubutungane nibaza ko bagoye kumenyekana abagize kudeta nibaza ko ari abo bagashatsi ariko batwara igihugu bidakurikije ibwirwa shingiro ngo nibo bagize kudeta ubwa mbere n'andi abo n'abashatse kugira kudeta aribyo bita kubera abagiriza abo bandi barakwiye gutumirwa mu biganiro kugira amahoro aboneke nk'uko umushinga nawe wambwa inyumvira yabivuze ni bazaga atanu umwe atatumirwa kuko nawe nyine arabizi ubanza yari yarakiriwe kandi n'ubu ntiwari bagiranwe musanze yaba byashoboka mu Burundi hari hakwiye guhana abantu bose bakoze ibyaha iyo yaba byakunda bohanya abo bose bakoze ibyaha hama igihugu kigatwarwa n'abantu atatu bagirizwa abantu bari kavuga ngo hari amahoro mu Burundi nibaza ko n'umuntu amerewe neza akagenda agatembera kubera we batangorane mu bw'abanyagihugu birirwa bara hamaze gufone barenga 2000 n'abandi bahohotewe nibaza ko Albert Gashatsi adakwiye gutamba ku mubyimba ku bantu uvuga ngo igihugu kirimo amahoro hari abarundi 2000 hafi igice cy'umuriyoni cyahunze igihugu agashaka kuvuga ngo hari amahoro ubu abo bahunze nk'ubu mwumva ko nta matwi bakeneye bumva ariko adakwiyamamaza ntiyari abakeneye ubwo bazo bamutore ko ubu mu 2020 niba batarahunguka azoronka amajwi angahe
murakoze Claude nduwayo mugabo icibonekeza nuko ubu ucufata ugafati ugahindura ibintu ukavuga ko Gashatsi Abel nta hantu na hamwe turumva yagirizwa haba batavuga rumwe na leta cyangwa bavuga rumwe na leta ko yoba yagize kudeta aho nibaza ko uri kuritiranya ibintu Claude ushobora kuba ufite ikibazo na Gashatsi mugabo ibyo si byiza kuri radio reka duhe n'ijambo kandi Jean de Dieu Ndikumana
ndabumva
muri he Jean de Dieu Ndikumana
yere munare cyitoki
murafite ikibazo murafite cyumviro
ikibazo nagomba kubaza ni iki kizanye n'iki kiganiro bibera muri Tanzania.
Yego.
Aragize umuhuza avuga ko ibiganiro mu kwa gatandatu abikorotira hanyuma bikajya mu Burundi. Yega byagenze gute kugira ngo ntibibandanye kugira ngo abice bihagarara? Mbega ubigize. Mbega ko n'igihe atumirwa hanze muri Janani urekwa kubera muri Amerika kwa tigapye yaje gusigura ibyo Burundi nyine bimeze. Yagiye wumva ko abatumwizera ngo ariko aratunganiriza Burundi abarundi. Ibiganiro ni babiri cyo biri mu Burundi nkuko biriko byabera mu Burundi kuko hanze ntacyo tuzohava tukurayo tuvuga ngo hari icyo twiteze kuri Benjamin Mukaka.
Murakoze Jean de Dieu kufite imvuye mushikirije reka tumwe ijambo mushantaye ya Bergashati. Ndabona telefone ya Frederic Bamvuga inyumvira ikigoranye gatoyi nibaza ko turabandanya. Ndabona dusigaje nk'iminota nk'itanu ariko reka tube turaha ijambo Bergashati yagira icyo avuze kubishikirijwe na Claude Ndwayo hamwe na Jean de Dieu Ndikumana.
Nagira ngo kubishikirijwe na n'umunye wanyu Claude twebwe yagerageje kumwifatira mu gahanga n'uburenganzira bwiwe ariko twebwe no tuvuga tuti mu Burundi aha ndiko ndavuga mvuye mu Gyarusera ndi Bugarama yaba umuntu yabona amafoto ingene abantu bicaye i Bugarama ngira ngo nibaza ko ntawe turiko turatamba ku muvimba kuko natwe turi mu gihugu nitwonezerwa n'uko igihugu cyaba turimo intambara mugabo twebwe icyo twemeje mugabo adasigana icona tuzira gushikuza abo bene wacu bari mu buhungiro twama twashikirije ko butahuka. Mukumbure hariho abikiranya ibihe biheze naho tugeze andi cyo nicyo kibazo dufite ngaha mu Burundi ugashaka gufata igihe cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ugakigereranya n'uno munsi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi. Harabaye ibibazo mu Burundi Bujumbura n'ahandi abarundi barahunga igihugu mugabo uno munsi nk'uko Kafande yabishikirije hariho intambwe iboneka amahoro n'umutekano. Turabona ko hariho intambwe iboneka naho rero ikibabaje ni uko hari abanyapolitiki hariho kumbure n'abanyagihugu bavuga nka Claude bagomba umengo bagomba gukamisha ko abo barundi bahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ahubwo boguma mu buhungiro kuko burya barundi bose bo umurundi ahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hariko harategwa amagrenade hari ubwicanyi hari manifestasiyo n'ibindi wewe novuga ko ishusho imaje yarafise icyo gihe ari mu buhungiro n'ubu niyo afise. Twebwe abanyapolitiki tuciye tuguma tuvuga imvugo mbi ikokeza yuko mu Burundi bicika uwo murundi ntabwo kigira yumvira guhunguka rero tugerageza tuse turavuga ibintu uko biri cyane cyane twumve yuko dutegereza kwitegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nayo bava ngo bakuntora twebwe muvuga ngo adasigana itanu tubanze tuvuge ukuntu uko biri hama uwari umunywanyi ari mu gihugu ari nyuma y'igihugu amajwi azoza hanyuma mugabo tureke guhahamura abanyagihugu. Kujyanye n'uwa kabiri avuga ibiganiro ati yemwe twebwe muvuga ngo adasigana itanu tuvuga tuti byaba ibiganiro byabereye mu gihugu twarabyitabye ibiganiro bibera hanze turabyitaba kandi ibyo biganiro byoba amagiriranire kuko ibiganiro bibera mu gihugu ntibyitabwe n'impande zose hari abanyapolitiki bari hanze batangiye kuza ngaha mu gihugu.
Ijambo rya nyuma
ibiganiro by'inyuma y'igihugu bikenewe.
Reka duhe ijambo rya nyuma Nizigimana. Muriwe neza Nizigimana.
Amahoro cyane.
Muri hehe?
Ego Jennifer Nizigimana Joris nkaba ndi gucumbura mu Burundi.
Akabazo kagufi umwanya uragiye ufite umunota umwe.
Ego sakabazo nayo mfite icyo navuga ku banyepolitike bamwe bamwe bari hanze y'igihugu na cyane cyane yuko mbabazwa na bene wacu baguye mu buhungiro bariko baramerwa n'andi mu buhungiro kubera hariho abanyepolitike bamwe bamwe bafite imvugo mbi mu kugumura mbere no gutera ubwoba bigatuma na bamwe bamwe urazi yuko hariyo abene gihugu abanyagihugu batari bake bahunze igihugu kubera ibihuha aribo n'ubu gushikisa n'isogonde bavuga bati mu Burundi biracika biracika bagatuma mbere n'uwari yarahunze atagira agatima ko guhunguka. Nagira mvuge ku byerekeye ibiganiro n'ukuri
mufite amasegonda cumi
ego ibiganiro cyose mbona ko byobera hanze y'igihugu nibabizane hano mu Burundi tuganire nawe uwagize kudeta n'ukuri ntakwiye kuje mu biganiro kuri gukubita intwa gukubitwa intaye mu gahanga kugira ngo dusezerere ico caha reko kamere mere yuko bamwe bamwe bamubongera kuronka ubutegetsi
bikiye mu Burundi Imana turagushimiye cyane rwose ku cyimvira umushirije turagushimiye mushyantahe abere gashatsi ku vyimvira mushikije namwe turabashimiye namwe mushyantahe Federico bamvuga inyumvira ku vyimviro vyiza mwashikirije turashimiye n'abanywanyi wa radio ijwi rya Amerika twadushimiye na Nelson ya dufashije muhiga bw'ivyuma na Fatukarara yegeranije ikiganiro turabashimiye mwese cyo timwa duteza amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese